Inama y'ukuri wa gatatu yarise intumbero nyamukuru zitatu nkuko byamenyeshejwe na Ruhanka Ganda icegera cy'umukuru w'urwego CNC rujejwe gucungera uko ni binyamakuru bikora mu Burundi kwa kwiga amadosiye y'ibinyamakuru bishasha bigomba kugurura cyangwa ibyahora bikeneye kongera mu mihora ukunegura amakosa akorwa n'ibinyamakuru hamwe no kuraba ayikorwa cyuganira n'ibinyamakuru by'ubugabo cyangwa biri mu bihano kigeze kuva President Evariste Ndayishimiye yabitegetse kwa 28 ukwezi kwa mbere ku inongingo ya nyuma Kaganda yavuze ku biganiro bikomeza ku giti cy'umwe wese
mbere ko higeje umunsi wa mbere twakiriye abaserukira iradio ijwi y'abanyamerika VOA ejo dutegekanya kwakira isaha zitatu abaserukira iradio y'ingozi ntumbero FM ku munsi wa gatanu natwe tuzoca twakira abaserukira BBC hanyuma turangene twoyaga kuko ya nama ya mbere twagira itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri kwari kubamenyesha ko ibiganiro na CNC bitanguye hanyuma umwe wese kubera ko yugawe kuri ibi bituma ashaka kubindi ata radio yugawe kubera ibituma asangiye n'abantu umwe wese aza kukaswe kiwe kugira ngo duce dushira umukono ku masezerano yo gutangura gukora kugira ngo turabe ko twoteza imbere umwuga ukumenyesha amakuru kuko ibimenyesha makuru nabyo nyene ntitwobisiga inyuma kandi byarabuzwe nabo baho b'igihugu bati nta gutembere kutarimo abamenyesha makuru
Kaganda yungirije umukuru w'ikigo gicungira itangazamakuru mu Burundi yanagabishije abanyamwuga bakora badafite karata baranga
CNC yaramenyesheje yuko iyo karata ugiye gukora igikorwa utegerezwa kuyerekana ahubwo rero umuntu ariko araza gukora atakarata afise wenyene ari mu ikosa umuntu yaragiye mu ikosa ateza guca ahanwa atamanza guhanwa abanza guhanwa hamaga hano kuko yagiye gukora ibyo adafitiye uburenganzira ukabutwara ikimenyesha amakuru ukabuta utamurungitse muri CNC ngo tumuhe karta ndanga mumenyesha amakuru cyangwa ndanga muhinga mu byo kumenyesha amakuru ni wowe wamutaye
Kuri wa kabiri umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF wasohoye icyegeranyo cy'umwaka Burundi bukaba bwungutse ibibanza 13 byose hagereranijwe n'umwaka ushize bwavuye mu kibanza cy'ijana na 60 ku bihugu ijana na 80 bujya ku ijana na 47 aho nafoje umuyobozi wa RSF ku mugabane wa Afurika yasiguriye ijwi rya Amerika icyabiteye
j'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes
ati ubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri izo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa igisata c'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyene caruguruwe ibijyano byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyeshamakuru bakore bigenga
beaucoup plus libre
ariko nubwo kuva mu 2015 hatoriwe bimwe mu nyamakuru vyigenga abanyamakuru barenga ijana bagahunga igihugu inyuma y'iri kwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo ibaye inshuro ya mbere Burundi buduvugije amanota urwego CNC ntaco rwashimye kubivuga ko
ico kibazo rero cyahacateza kubariza hariho bya biganiro bihora biba hagati y'abavugizi b'inzego canke iyo nyene cubahiriza umukuru w'igihugu yatanze ako kanya girike rero muze mukimbaze ico gihe
urwego CNC rwasabye mu nama yarwo afite ibinyamakuru byandika ku mbuga ngurukana bumenyi na nkoranyambaga gusuzuma cyane ibihaca harimo ibyandikwa n'abanywanyi babyo ruvuga ko atarwitwazo na rumwe ruhari ko haba ibintu biciye kubiri n'umwuga w'itangazamakuru biboneka ku mbuga nubwo byaba byanditswe n'abanywanyi umwe mu ndongozi z'ibinyamakuru mu Burundi atashimye kwivuga izina yatubwiye ko barongoye urwego CNC bakwiye gutahura ko Burundi buri mu demokarasi kandi ko ivyumviro vya bose bibwirizwa kwakirwa mu gihe bitarimo ivyumviro bicyozanya cyangwa ibitutsi kwati si byiza ko abanyamakuru bama bafatwa nk'abansi kuko iyo bakebura leta batanze intererano ikomeye ikaba n'igikorwa cyo gukunda igihugu rero nka Kaganda icegera cy'umukuru wa CNC yemeje ko atazobyubahiriza barariliwe no guhanwa n'itegeko ryenga umwuga w'itangazamakuru mu gihugu hamwe n'andi mategeko y'igihugu rero je wikaneza ijwi rya Amerika.